Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Miro neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mu basuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Rwanda kuva kuri uyu wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira COVID-19 abana bari mu kigero cy'imyaka 12 kugeza kuri 18.
Ababyeyi babanje gusinya consent form yuko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya COVID-19, bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite, nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa.
Uyu ni madamu Uwiragiye Bibiane, umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda zikingira mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Bamwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba gusubizwa mu gihugu cyabo cyangwa bagashakirwa ikindi gihugu bajyanwamo kubera ikibazo cy'umutekano muke. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge uvuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo byugarije ikiremwamuntu muri Afghanistan byiyongera. Izo nkuru n'izindi ni mukanya. Amakuru yacu yo kuri iyi saha turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge uvuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo byugarije ikiremwamuntu muri Afghanistan byiyongera. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankuzi.
Umuyobozi w'ibikorwa bya komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge, Dominique Sehart, yavuze ibyo nyuma y'iminsi itandatu ishize hasuye ibitaro mu karere, avuga ko iboneye n'amaso abanyafuganistani bazahaye. Yivugira ko yababajwe no kubona abana mu bitaro binini by'i Kandahar amaso yabo agaragaza ko bashonje no kubona ababyeyi batakaje icyizere. Sterhart yavuze ko ari ibintu biteye umujinya urebye uko abasivili bababaye biturutse ku bikorwa bya muntu no kuba umuryango mpuzamahanga warahisemo gufatira ibihano ingoma y'abatalibani yihaye ubutegetsi mu kwezi kwa munani. Uyu muryango wanze kwemera guverinoma y'abatalibani mu rwego rwa diplomasi, ahanini ushingiye ku mpungenge z'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko ubw'abagore n'abakobwa. Uyu muyobozi yasabye abaterankunga kubona ubundi buryo bwo kurengera ubuzima bwa miliyoni z'abanyafuganistani. Yaburiye ko ibihano mu rwego rw'ubukungu byashyiriweho guhana abari ku butegetsi i Kabul, ahubwo birimo kuzahaza miliyoni z'abanyafuganistani mu gihugu hose batagira ibyangombwa by'ibanze bakeneye kugira ngo baramuke.
Igihugu cy'Ubufaransa cyasabye abaturage bacyo bari muri Etiyopiya kwihutira kuva muri icyo gihugu. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Ubuserukizi bw'Ubufaransa i Addis Abeba ku murwa mukuru wa Etiyopiya, Mikete, bwandikiye Abafaransa bose baba muri icyo gihugu bwabasabye kwitegura bagasubira iwabo bidatevye, bwongera buvuga ko bwiteguriye kubatahana. Ambasade y'Ubufaransa i Addis Abeba isigura ko ino ngingo yayifashe ku mvo z'umutekano mu gihe impande zishamiranye ziriko zitera zegereza umurwa mukuru wa Etiyopiya. Ibindi bihugu bimaze gusaba abanyagihugu bavyo kuva muri Etiyopiya ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Afrika y'Epfo na Kenya bikaba vyasavye impande zishamiranye muri Etiyopiya guhagarika ingwano.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.co. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda kuva kuri uyu wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira COVID-19 abana bari mu kigero cy'imyaka 12 kugeza kuri 18. Ni igikorwa cyahereye mu mashuri yo mu mujyi wa Kigali ariko kizagezwa no mu ntara nyuma. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboye.
Leta y'u Rwanda itangaza ko iyi gahunda iri mu mugambi mugari yatangiye yo gukingira abantu benshi mu rwego rwo guhangana na COVID-19 ku kigo cy'amashuri cya Kagugu kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, kiri mu bya mbere byatangiriweho. iki kigo gifite abanyeshuri bagera ku 900 kibarura bagera ku 2000 bari hagati y'imyaka 12 na 18 bagombaga gukingirwa mbere yo gukingirwa ababishinzwe babanzaga kubaza abana niba bahawe urwandiko n'ababyeyi babo rubemerera guhabwa urukingo hakurikiragaho kubanza kubaza umwana niba yafashe amafunguro kuko abaganga bavuga ko gukingira umwana ushonje ashobora kugira ikibazo cy'isere nubwo abana bageze mu kiciro cyo gukingirwa babanzaga gusobanurirwa kamaro k'urukingo no kubabwira ko ntabwo babakwiye kugira ku bakiri bato bari hagati y'imyaka 12 13 ndetse na 14 wasangaga ubwo bari bwose
niba mfite ubwoba urushinge kubera ukuntu rureshya
dufite ubwoba kiriya gishinge ni kirekire cyane
nanjye ndumva mfite ubwoba rwose
ni kirekire
kuko nabonye uburyo kinyeshya ndabona cyagutobora umutwe.
Iyi gahunda yatangiriye mu mujyi wa Kigali aho abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC basangaga abana ku bigo byabo. Madamu Wiragiye Viviane umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda y'ikingira muri RBC yasobanuye ibyo bagenderaho mbere yo gukingira umwana.
Ababyeyi babanje gusinya consent form yuko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya COVID-19 bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa. Ubundi ikindi dukangurira ababyeyi kugira ngo iki gikorwa kigende neza ni kujya batuzanira abana mu gitondo bafashe ifunguro rya mu gitondo bashobora kubwiteza n'urugero atariye wenda akaba yagira isereri ariko uyu mwana yafashe ifunguro abameze neza nta kindi kibazo ariko uyu munsi twabakingiye bamaze kurya niyo mpamvu dutangiye zikererewe bamaze kurya tugiye kubaganiriza tubabwira urukingo bagiye kwikingiza nabo babyumve babigiremo uruhare.
Abana bafashe iya mbere bagahabwa urukingo babwira Ijwi rya Amerika ko basanze ari urushinge nk'izo basanzwe baterwa.
Nari mfite ubwoba mbere ariko ngezeyo nta nubwo namenya ko baruneye
nanjye abantu nyine babikabirizaga ngo biraryana nyine nanjye mwumvisha ko biryana ariko uyu munsi nashirutse ubwoba ndavuga ati reka nanjye banyinjire baranyinjana mba n'ibisanzwe ntabwo biryana ni na byiza
numvise nta kibazo n'ubundi ni ibisanzwe bimeze nk'urushinge rwa malariya bagutera nyine bikarangira njye hakiriye neza kuko ni kumva nanjye muri iyi minsi nyine ndi kumva meze nk'ufite ubudahangarwa ariko agapfukamunwa ko sinakibagirwa kuko kovide ntaho yagiye.
Abana bose bahabwa urukingo bategekwa kubanza kwicara iminota 15 mbere yo kujya mu zindi gahunda. Abaganga bavuga ko babagamije kureba niba nta kibazo urukingo rutwaye abana. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko gukingira aba bana bizagabanya gukwirakwiza ubwandu bwa COVID-19.
Byagiye bigaragara ko icyorezo cyo kigeze mu bana ubwandu burihuta cyane kubera ku ishuri kubahiriza ingamba batabyubahiriza neza. Twasanze rero nanone abana aribo bakwirakwiza indwara kuko bazijyana mu bakuru mu rugo kandi ugasanga ingamba n'abana zo kubahiriza amabwiriza bitoroshye. Niyo mpamvu twahisemo no gutangira iki gikorwa cyo gukingira abana kuva ku myaka 12 kuzamura.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko abana bari hagati y'imyaka 12 na 18 abagera ku 1,108,000 aribo bazakingirwa COVID-19 mu gihugu hose mu gihe abandi bazakingirwa bari hejuru ya 18 kuzamura ahateganijwe kuzakingira abarenga 1,500,000. Biba bitangazwa na Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 1,603,623 aribo bari bamaze guhabwa dozi imwe y'urukingo mu gihe abagera kuri 2,961,770 bamaze guhabwa doze zombi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Z zimwe mu mpunzi z'abarundi ziva mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zifuza gutaha mu Burundi cyangwa zigashakirwa aho zimurirwa bitewe n'umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje ibirwanisho bamaze iminsi bibasira inkambi ya Rusenda. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Nyuma yaho mu cyumweru gishize abantu bitwaje imbunda bataramenyekana binjiriye mu nkambi ya Rusenda inshuro nyinshi, bakica umugabo umwe, bagafata ku ngufu umugore we, ndetse bakanyaga inka z'impunzi zirenga 50. Zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe ziba muri site ya Gatunguru ya 2 n'iya 3 zavuye mu mazu yazo zihungira kuri biro ya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi, zivuga yuko kubera umutekano muke zifite zifuza guhunguka mu Burundi.
Badukeranye iryo aho tujyamye bakadusahura ibyo dufite mu matwi, ugiye gusoma aho yarimye afatirwayo umupfasoni afatirwayo agakorwa ibyamvura mbi, natwe turatwakoma induru kandi nta n'ikidushikako turaturiruka n'abaraza kuturasa tumba ngo hari abajyaje umutekano nta n'umwe adushikamo. Rero twashaka mudusabire batwugururire amayira dutahe, naho bona bidashoboka batunguze badukure ngaha mu gikoro
mu ikambi ya Rusenda. Abagore badufata ku nguvu, abana ntitukibona aho tubaryamika, turara mu ibarabara baratwiruka ko n'amasoro. Rero kumva nk'iyo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza dushaka batunguze badukure ngaha kuko nta mutekano ukwiye dufise, nta kindi twifuza mu nkambi ya Rusenda, dushaka baduhungure badutware iwacu.
Gusa nubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi ya Rusenda hari zifuza kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke, hari izindi zifuza ubuhungira ahandi kuko zitizeye umutekano wazo mu Burundi.
Twabuze inga n'imbwebwe, twabuze epfo na ruguru, kuvuga byo guhunguka ntaho tufite. Abahunguka ngira ngo abofata ingingo yo guhunguka ni bajya abantu bari bariyandikishije, ariko abandi nabo ni ukujya kurondera ubundi buhungiro mu bindi bihugu birimo umutekano.
Sengimana Zakaria avuga yuko imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi yahombye kubera uyu mutekano muke uri muri iyi nkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000.
Tumaze gukotesha imirima turarima, ariko ubu ntitukiyimbura ku mpamvu yuko abadamu bacu baje kugira ngo bagende kurondera ibyo baba bararimye, bakabafatirayo bakaba kubagura, namaze kubashura jushushuza bigacha bituma yuko imitima yakiguma iri hejuru. Uyu mwanya nino saha bageze ku tuntu tuba twararondeye twerekeye amatungo, waguze inkoko, waguze ihene, eka n'uwiguriye ngo akomwunguruza ku buryo abona ko hano hantu hari heza kugira ngo uzaronde ko ronka 200,000 to 500,000. Ibyo bintu byamaze kwerekana ko ari bidaza ko twa bitunga cyangwa twa birondera.
Ubuyobozi bwa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda buvuga yuko gahenge k'amahoro kagarutse, kandi ko hari zimwe mu mpunzi ziri gusubiraho zari zisanzwe ziba muri site ya Gatunguru ya 2 n'iya 3. Umuyobozi wa grupe y'abarara noro ari na inkambi ya Rusenda iherereyemo, Bwana Wilonja Juma, yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano zo kurindira impunzi umutekano. Umutekano muke watangiye kugaragara muri iyi nkambi kuva tariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 2021, ubwo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi nkambi bakanyaga inka z'impunzi. Nyuma y'iminsi mike kandi baragaruka bica impunzi imwe, bafata ku ngufu umugore umwe, ndetse batwara inka zirenga 20 n'amahene. Vedaste Ngabo ku Garage Ijwi rya Amerika, uvira mu tara kivuye.
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 5 9 1 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishirahamwe ry'abagide mu Burundi rirahamagarira abakobwa kurigana kuko hari byinshi baryungukiramo birimo ukwiteza imbere no kwiga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibi nibindi mugenzi wacu Oriane Itangishaka yabiganiyeho na bamwe mu bagize iryo shyirahamwe barimo Bella Amandine Kaneza na Benita Nitangabukuru umaze imyaka irenga 10 muri iryo shyirahamwe. Reka Kaneza atangira tubwira bimwe mu byo iryo shyirahamwe rikora.
Ishyirahamwe ry'abagize mu Burundi ni ishyirahamwe rihuriramo abigeme n'abakobwa kuva ku myaka 6 kuduga. Dufise umuvunyi wacu muhari w'abagize mu Bible Forum ariko yatanguje n'umuhari w'abasikoti w'abahungu, ariko nk'uko yari yabishatse agitanguje umuhari uko ingoro y'abakobwa n'iy'abahungu itandukanye, niko yatandukanije umuhari akaba ari umuhari w'abasikoti n'umuhari w'abagize. Umuhari w'abagize urimo abakobwa kuva ku myaka 6 bagenda baraja mu migwi itandukanye ku bw'imyaka bafise. Ni ahantu barongera indero yongeye ku ndero bahabwa mu ishure, tukigishwa ibyo mu buzima, ukuntu twokwiteza imbere aho umwe wese aba ageze bivanye n'imyaka yiwe. Ni ahantu twigira ibintu byinshi, kandi ishyirahamwe ry'abagize ni ishyirahamwe rihuriramo abantu bose ku myaka umuntu wese yemera ubwoko nta tandukaniro na rimwe rihari mu ishyirahamwe ry'abagize. Twese abakobwa duhurira hamwe tukareberwa hamwe.
None mu kugira ngo umwigeme ashobore kwifatanya namwe kwinjira hasabwa iki?
Nta kintu na kimwe dusaba umuntu kugira yinjire mu ishyirahamwe ry'abagize. Tumusaba kuza dukorera, turi ishyirahamwe rikorera mu mashure. Hari amashure usanga arimo abagize, ahandi naho tugakorera aho dusanzwe tubaye mu makominote dusanzwe tubayemo.
Ubu mu gihugu cy'u Burundi umugwi wanyu igizwe n'abigeme bashika kuri bangahe?
Hari abigeme barenga 10,000 mu ntara zose z'igihugu.
Numva ko atari bake. Ibikorwa bya misi yose musanzwe mukora, wavuze yuko mwigishwa bimwe na bimwe bijanye n'ubuzima bw'umwigeme, bimwe mu byo mubigisha, bimwe mu bikorwa bya misi yose cyangwa burindwi mugira ni nk'ibi?
Ibikorwa dusanzwe dukorera ko na cyane cyane turavuga ku bijanye n'amagara meza, tuvuga ku bijanye n'ibidukikije, turavuga ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza no ku bindi bintu byose kwiteza imbere nk'umuntu, ku bindi bintu byose bishobora gutuma umuntu atera imbere agira icyo ashitse ko mu buzima, afashe ibyo tuyigira mu bagide agashyira hamwe n'ibyo akura muhira no ku ishure, bikamufasha kuba umuntu afise aho yigejeje.
Abagide none iyo gishyirahamwe ryanyu uburyo buva hehe, mufashwa na bande mu bikorwa byanyu mukora mu gihugu?
Uburyo dukoresha turiyungunganya, ariko turakorana n'indi migambi, tuba dukorana n'aba partenaire usanga dukura muri turafise, turakorana na UNICEF, turakorana na UNIFAM, turakorana n'inzego z'igihugu zimwe zimwe mu migambi yacu tuba dufise yo guteza imbere urwaruka rw'abakobwa cyane cyane.
Mpindukire gato kuri Benita Nitangabukuru. Benita, wewe wagiye muri make wagiye mu mugwi w'abigeme b'abagide ryari, bigenze gute?
Kuri jewe natanguye umuhari w'abagide kuva ku mwaka 2009 hamanjayo njanywe n'umubanyi muga uwo mubanyi ari umusukusi yari nobwani nk'umugenzi w'abavukanyi banje. Hamaravuga ati karibu ahanaha turafise umuhari w'abagide dukorana n'abaskuti, ariko nawe urashobora kuba hamwe natwe hamukiga byinshi. Muri icyo gihe navuga nti ntibyari bigoye cyane kuko n'umubyeyi wanjye yarabikunda. Hamaravuga ati genda kumva uri hari aho ushobora gusanga uteye imbere. Novuga nti na uko natanguye kwinjira mu hari abagize hama ndawukurira nko kuva mu 2009 ngenda ndaronka ico novuga mu progression bivanye ico twita ama progression mu hari wabagide no kuvuga ama promesse kugera no kurundi rwego novuga nti kwabakuze aho umuntu ashobora gutata teme akabandanya
none bimwe mu bikorwa mwagiye murakora nk'abagide ukiri muto byari bihe wajayo kangahe mu manama yabo canke mu bikorwa baba barimo mu ndwi waje nka kangahe
ubisanzwe mu ndwi najayo rimwe bivanye n'ivyo bere yari yavuze hariho ibi mu bibano byacu nuvuga nti tujayo dimanche twebwe ku munsi w'Imana niho tugira amakoraniro muri icyo kibano cacu hama mugabo apari yivyo hariho ibindi bikorwa wasanga dukora haba ku rwego rw'igihugu canke ku rwego nyine bwo muri ayo makomunite tuba turimwo hariho nk'ama bon action tukaja gusuza nk'abagwaye canke tukaja nko gusukurira nk'abantu bantu nikora canke nyine n'andi n'izindi nyigisho twaronka ku rwego rw'igihugu hose novuga nti naravyitaba kuko nari namaze kubikunda
Ababyeyi none barabitahuye ico gihe bavyemeye byoroshe byagenze gute babwira ababyeyi yuko ugiye kuba umugide bavyakiriye gute
ababyeyi bavyakiriye neza kuko baravuga bati hari abo tubona bamaze kugera kure cane bamaze kugira ico bungutse haba mu buzima busanzwe bavyakiriye neza kandi baranampimiriza kubandanya bantera intege ntibashize umutwe yuko umuhari w'abagide ngiye kwigirayo ingeso mbi nk'uko hariho benshi bavyibaza ngo umuhari w'abagide cyangwa umuhari w'abascout bimeze ukunuko ariko je barampimirije ati genda mu bagide turamaze kubona bateye imbere turamaze kubona abagize icyo bavamo mu buzima bwabo genda nawe wige turagushigikiye
ego icyo none ubona uwungutse cyane cyane uramaze mu myaka myinshi warahize byinshi cyo ubona ububa wubwira abandi bigeme cyo bari nk'ikihe wungutse cyane cyane kuri wewe mu kuba muri uwo mugwi
icya mbere kuba muri uwo mugwi nk'uko natanguye ndi muto narahungukiye abagenzi batari bake ndahungukira ubumenyi atari ubwo ndonka ku ishuri cyangwa muhira kuko muhira hari ibyo usanga baduhishahisha kubera usanga hariho nk'imico ababyeyi usanga bagira ko mugabo umuhari w'abagide narabiharonkeye ubumenyi bwinshi bwabura nk'ibyo mbere yababwiye ufatiye ku magara meza yaba kumwe n'umwana w'umukobwa akwiye kwitwara mu kibano umwana w'umukobwa ingene akwiye kuvuga ari imbere y'abantu umukobwa ingene akwiye kwitwara haba mu buzi ibyo muhira ntibabimbarira mugabo umuhari w'abagide mumanye amazeyo ndamaze kubihungukira kenshi ndamaze kuhungukira uko umwene ashobora kwiteza imbere jewe nyine nk'umwana w'umukobwa ntarabiye ku byo naba afise muhira canke kubyo naba narakwiye ku ishuri ndamaze kuhungukira novuga ibintu byinshi cyane muga muri byose aho ngeze ndumva yuko hari icyo inungutse kinini nk'umwana w'umukobwa
urakoze cyane tukivuga ku kibazo Benita yavuze ko yatubwiye ko hari inyungu nyinshi kuba umwigeme w'umugide mu Burundi hari inzitizi Gabela woba ubona zituma abigeme bamwe batitabira kuja mu bagide kandi hariho byiza bashobora kuharonkeza
inzitizi tumaze guhura nazo aho turiko turaja gutemberera abakobwa novuga ni ababyeyi bataba babitahura neza batahura akamaro bizogirira umwana wabo kuja muri iryo shirahamwe ry'abagide iyindi nzitizi ni hari amashuri amwe amwe usanga dushaka gushiraho imigwi y'abagide kuri ayo mashuri ariko ugasanga abigisha n'abarongozi b'iryo shuri ntibabitahura neza ahanini nta nzitizi nyinshi duhura nazo aho tugiye bama batwaka kenshi cyane batwakira neza kandi bakatwemerera gukora ibikorwa byacu
Benita yari yatubwiye ko hari abashobora kuba bafata nabi umugwi w'abagide babigeme bavuga ko kumbure haba harimo ingeso mbi ibyo babiva kuki
nibaza ko iyo umuntu ataramenye ikintu neza twese turagitinya umuntu ataramenye ikintu ataramenye akamaro ikintu gishobora kugira ku muntu turagitinya tugashaka kurondera aho amashyirahamwe y'abagide mayinite y'abagide benshi urasanga dukorera hamwe n'abaskuti rimwe na rimwe ugasanga dukorera ishure ryo mu kibano tuba tubayeho ni kubwira abantu bashobora kubitinya bakavuga ibyo bintu tuzokorana ko ari byo bishobora kuvamo kibazo ariko nta kindi kintu mbona totuma abantu bavuga kutovamo ingeso mbi kuko indero baza kuharonkera ahubwo niyo iza kudutuma n'uwo yari gufata iyo nzira mbi tumusubiza mu nzira nziza tukamwereka ukuntu yokwitwara nk'umwana w'urugero.
Benita yavuze kandi yuko yahoragiramo imwe mu ndwi akumbure ku babyeyi bo babumva bashaka kumenya ingene izo nama ziba zimeze bakumva koko yuko atangiso mbi baba bagiyemo tubwire bimwe mu byo bagira iyo bagiye nko mu nama hatangura inyigisho bagira ibijyanye no kuririmba gutamba ama activity muri make abahari ni nkaya
aho mu makoraniro y'abagide tuba dufise abagide bakorana bivanye n'imyaka yabo hariho umugwi w'abana bato bitwa abadange honnête kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka cumi n'umwe hakaba umugwi wo kuva ku myaka cumi n'ibiri gushika ku myaka cumi n'itanu bitwa abagide hakaba n'ubundi mugwi wo kuva ku myaka cumi n'itandatu gushika ku myaka cumi n'umunani yitwa esa hakaba n'ubundi mugwi wo kuva ku myaka cumi n'umunani ku myaka mirongo ibiri n'itanu iyo tugiye guhura turaja hamwe bamwe bose binjiranye n'imyaka yabo bakaba bafise umuntu abatwara umugwi umwe ufise umuntu abatwara yabateguriye inyigisho zijanye na vya bintu mushyirahamwe ry'abagide bashizeho umwe wese akeneye kwiga bivanye n'imyaka agezeko kuko indero y'umwana w'imyaka cumi n'ibiri ntijanye n'indero y'umwana w'imyaka mirongo ibiri umwe wese arafise urutonde rw'iwe agiye kwiga kuvuga ngo uwutwara uwo mugwi aba yateguye uwo munsi ikintu aza kubigisha agaca bigisha hama tugaheza tukaja hamwe twese bihetse tukaririmba indirimbo tukaryoherwa tugakina imikino hari imikino twa dusanzwe dufise hagati yacu tugaheza tugasezerana tukaririmba indirimbo mpuzamakungu y'abagide
none abavyeyi bobo bararonka akaryo ko kuza kuraba ingene ibintu biba bimeze bararonka akaryo kukuza kumviriza inyigisho izo arizo abana baba bariko barumviriza hari uburyo ababyeyi nabo nyene muronka akanya kabo ku kubatumira bakaza kwifatanya namwe
egome mw'ishyirahamwe ryacu ry'abagide barahimiriza umugwi umwe w'abagide yuko baza barategura amanama ahuriramo abavyeyi mbese hakaba n'urwego rw'abavyeyi ico bita comité de parents ruserukira abandi bavyeyi bashobora kuza barakurikirana inyigisho abana babo bagiye guhabwa
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
inshuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe